Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongeye kubasuhuza mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi, ngiye kubageza amakuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri internet, radio yacu voa.com, naho ku maradio turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 22 mu Burundi.
Rero muri no munsi harabonetse ubukene bw'amazi kubera muri ibi bintu ngo amazi aca harajemwo ibivu by'ubumbabumba byinshi bigaca bituma rero ubuyunguruzo bungura amazi buca buziba amazi agacamera nabi.
Uyu ni umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo mu Burundi, nziko banyanka Jeroboam, asobanura impamvu i Bujumbura hari ikibazo cy'amazi. Abanyagihugu rero batuye igisagara cya Bujumbura bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Regidezo iri mu bikorwa byo gusukura ahatunganyirizwa ayo mazi. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ubukene bw'amazi mu makaritiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura sagaseshejwe rumuri kuko byemezwa n'abahaba, bakavuga ko mu mpera z'ino ndwi hoho ibintu byunyutse. Bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika bavuga ko badatahura ingene abarongoye ishyirahamwe Regidezo batabwira abanywanyi baryo ingorane zihari kugira bafate izindi ngingo. Uno mukenyezi Ijwi rya Amerika yamusanze imuhiriwe muri zone Nyakabiga yibaza amazi ahava akoresha iyo yakura.
Amazi mu Nyakabiga yaronka aza rimwe na rimwe akamara 30 minutes agasoha ndi gushika. Kuva jo mwijoro nta mazi dufise, navyutse hafi minuit sanga araje kandi yajasa nabi mugabo size au du matin 3 de 3 dusse dusanga yasuye kugenda.
Bega ingaruka mubona nizihe ubwo bamufise nubu?
Ingwara, urumva amazi ni ikintu gikomeye cyane. Nko nk'abantu bafite amatoilette yo mu nzu, abana sanga ubura amazi ukoresha katangura kunuka, ingorane nyine mu magara y'abantu.
Musabikishira hamwe Regidezo
yuko ke muri ico kibazo cyane kamenyesha abantu ko amazi atazoboneka, umuntu akamenye ko yifata nimbava avoma aronka ikintu yorondera handa amazi.
Simo mihana iri mu makaritiye y'igisagara cha Bujumbura ho nyene kurondera amazi bisa no kurondera umuzi wibuye. Ijwi rya Amerika ryashitse no hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abakorera mu biro bitandukanye bavuga ko ikibazo cy'amazi gisa n'icabaye ndanse, nabo nyene bafise akamo batera abegwa n'ico kibazo.
Ego turafise ikibazo kijanye n'amazi kubera ko ntituyaronka nk'uko twabwirizwa tuyaronka amatoilette, usanga bigoranye. Nicyo gituma twasaba yuko ababijejwe by'ukuri bogira akigoro kubera ko baravuga ko amazi ari ubuzima, ibindi byose byobura mugabo ukuri amazi akaboneka.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba yashikirije kuri no w'Imana igituma haribonekeje muri no minsi ubukene bw'amazi. Nzikobanya nka Jeroboame ni umuyobozi mukuru wa Regidezo.
Rero muri no minsi harabonetse ubukene bw'amazi kubera muri ibi bintu ngo amazi aca harajemwo ibivu by'ubumbabumba byinshi bigaca bituma rero ubuyunguruzo bungura amazi buca buziba amazi agacamera nabi, hanyuma kirazira ko dutanga amazi mabi. Nk'ubu turavye urugero rwa gwishiramwe OMS, ibivu by'ibumba byatezwa kuba byemewe ni hafi 5, ariko ubu uguhera itariki 14 ubiva kuri 15 gushika hafi kuri 24, murumva ko byigwije inchuro hafi 5. Nicyo gituma muca mubona kugira amazi dutanga amazi meza ashatuza ngaha tuhagerageza kuhakora neza kugira ibyo bivu by'ibumba bigabanuke Regidezo itanga amazi meza.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo yishikiye kuri no w'Imana ahatororokanirizwa ayo mazi ahabwa abanyagisagara no mu micungararo. Tatomora ryari ibikorwa byo koza ibyo binogo bishikiramwo ayo mazi bizorangirira, ariko ahumuriza abanywanyi b'ishyirahamwe arongoye.
Akajambo no babwira no kutwumva, si ibintu bituvuye ko ibintu biba bivuye kubihe. Imvura ni nziza magabo rimwe na rimwe murazi ko hazamwo n'inkurikizi. Cyo no babwira nuko muri no minsi tuza turakurakuranwa koza ibi binogo mubona tuzoza turitanga uko nyene mubona tugerageza tuziburura hamwe handi gucyo gucyo uko tuzoza turaharonka niko tuzoyatanga
uwo mutegetsi mukuru w'ishira hamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi afise ico saba kugira ivyondo ntibize biraja muri ivyo binogo bitorokanirizwamwo amazi avuye mu kiyaga Tanganyika nziko banyanka Jeroboame asaba leta n'abayifasha gukingira inzuzi n'imisozi mu gutera ibiti kugira inkukura ziza n'ivyo vyondo zigabanuke Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru Sekafa mu Burundi ku rwego rw'amakipe y'ibihugu y'abasore batarengeje imyaka 17 y'amavuko, aya marushanwa rero yatangiye ejo. Kenya itsinze Burundi ibitego 4-4 mu mukino wo gufungura iri rushanwa. Uyu munsi umukino wagombaga guhuza Zanzibar na Sudani igitega ntiwabaye. Turimo turashakisha umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana kugira ngo atubwire uko byagenze. Telefone zirimo kutugora cyane. Fatu arakomeza mudushakire nitugira amahirwe rero turaza kubigarukaho. Fidel D'Antoine Sabimana aze kutubwira impamvu uyu mupira wagombaga guhuza Zanzibar na Sudani igitega mu Burundi rero utabaye. Mbibutse ko ari irushanwa rya Sekafa rihuza ibihugu bya Afrika yo hagati n'iy'uburasirazuba bwa Afrika mu mupira w'amaguru rero ku basore batarengeje imyaka 17 y'amavuko. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Boris Johnson uyu munsi yatangaje yuko igihugu cye ndetse nabo bafatanije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa badafite umugambi wo kongera kurasa muri Siriya. Muribuka rero ko barasheyo ejo bundi kuwa gatandatu mu gatondo ka kare baziza ubutegetsi bwa President Bashar al-Assad ko bukoresha intwaro z'uburozi n'intwaro z'ubumara ku baturage babo ba Siriya. Abasirikari ba Pakistani n'Abafganistani uyu munsi barasanye ku mupaka. Abasirikari babiri ba Pakistani bishwe, abandi batanu bakomeretse. Umusiviri umwe wo muri Afganistani hakurya y'umupaka nawe yitabye Imana. Afganistani na Pakistani bahora baterana amagambo bavuga baregana ko igihugu kimwe gifasha abarwanya ubutegetsi bw'ikindi kandi bagahora barasana kenshi bakunda kurasana ku mupaka. Umupaka uri hagati ya Pakistani na Afghanistani ugizwe na ni muremure ku birometero 2,600. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri Afrika y'Epfo imihango yo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera Winnie Mandela yabaye ejo Isoweto. Winnie Mandela yitabye Imana ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 4 afite imyaka 81 y'amavuko. yari muntu ki mugenzi wacu Oriane itangishaka yaganire n'umufasoni Regine Chindoreye Chirondeye mumbabarire wakurikiranye cyane ibikorwa bya Winnie Mandela Madame Chirondeye aratubwira uko azi Winnie Mandela
Winnie Mandela yari umukenyezi w'intwari intwari y'ukuri yari umunyepolitike ku giti ciwe yari umunyepolitike gusa kubera yari mukamandela icyo ni cyo kintu gikuru muteza kumva abantu benshi bari kumwe muri politike baramwitiranije bibaza ko yo bari Madame Mandela ariko aguma bereka ko ari Windi wenyine ku giti ciwe icyo ni cyo mu bintu bikuru byatumye haba ibibazo hagati yawe na cyane cyane abatwara abagabo ndabivuze neza abashima ntahe abagabo uko mushaka kubita kose bari muri ANC basangiye urugamba muri sanswe bakandika cyarituma bamera nk'abaja kubiri mu migambi mu ntumbero boha ANC
Bavuze ikintu gihambaye cyane uti yari umukenyezi w'umunyepolitike ku giti ciwe kumbure na mbere yuko umugabo we bava mu gasho kuko umugabo yarapfunzwe ikiringo kirekire cyane muri ico kiringo umugabo yarapfunzwe yabandanyije akora politike yarayikora
ahubwo niwe yayikoze nyene kuko mwibuke ko Nelson Mandela yafunzwe muri 63 ndihenze 63 hanyuma amara y'imyaka 27 ajanye n'abantu bakomeye cyane muri bategetsi ba ANC ni ukuvuga umutwe wa ANC barawuciye bawushyira mu munyororo we arasigara asigaye icyo yakoze yakiyerekana ko Mandela atafunzwe Nelson Mandela atafunzwe ko Winnie asigaye arakora bishemeje abandi bose baza ari bato kuri we ababa Ramaphosa Ramaphosa ababa abandi benshi baje badafunzwe urumva Walter Sisulu arafunzwe abandi bose barafunzwe hakahavuka abajeune aba bato bato Oliver Tambo biko abandi bari bato kuri Mandela baravyuka kuri leadership ya Mandela ya Winnie Mandela Winnie Mandela niwe umutwe wa ANC mu myaka 27 ndwi Nelson yarafunzwe ariko ndagarutse kushona vuze agaca ashika n'imitwe n'abashinga ntahe bashaka gutwara ANC uko bashaka na cyane cyane bashaka kwigiza inyuma abantu abakenyezi nk'uko byama handi hose muri politiki kwigiza inyuma abakenyezi nk'uko bigije inyuma Helen Suzman ndakubwiye Helen Suzman ni wome ni wariwe kandi yari umuntu akomeye cyane muri politiki nk'uko bashaka kwigiza inyuma bagashaka kumugiza inyuma nk'uko bigije inyuma Helen Suzman yari muri politiki muri ANC hamwe n'abandi bakenyezi benshi mvuga kuvuga ngaha n'abandi ntanu ushobora gutonda kuko ni benshi ari bakenyezi benshi bashoboye abagabo bashoboye kunumisha uwo batashoboye kunumisha ni Winnie Mandela
nkuko bivuze abenshi ntitubazi ntibavuzwe cyane ntitwabamenye cyane ariko nk'uyu Winnie Mandela wewe yitwaye ate muri uko muri ayo mabanga yari afise yuguyu muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ANC ico gihe n'ubu yitwaye ate nk'umukenyezi nk'umufasoni yari umuyobozi ameza ate ico gihe
Winnie Mandela yari umuyobozi akomeye afise karakteri ikomeye ni ukuvuga ko mwibuke ko mu myaka muri 50 gutyo bari ANC yatanguye muri 12 ikiri mu iri muri non-violence itagwa idakoresha violence mu kurwana ubwo muri 50 bari batanguye kugira violence bagaturiye amabatima bakica abantu nabo kuko bari babamaze ko abantu babica baca badesida ko bagiye kufata imbunda bakagwana nabo bakagwana naba ibyo muribuka ko Anesa Mandela yagiye kugufungwa kuri ANC cyane cyane ryayitwa PRC Congress ijya Congress yadeshize ko nabo bafata inkoho ni ukuvuga hari mu violence deja muri ANC aho Anesa Mandela yafungwa muribuka ko yafunzwe ndahera kubera ariko araburanira abantu bagize Winnie Mandela aca arabandanya no violence
kudakoresha ibigwanisho kudakoresha ingufu
keza bikwiriye mwibuke ko yafunzwe amezi 16 mu buroko bwugaye bimwe bita confinement solitaire mu buroko bwugaye ari wenyene ajyamye kwisima amezi 16 mwibuke ko bamufunze bamukura muri prison bakamusohora bakamusubizayo mwibukuzima bwo iyo myaka 27 wini yabaye ibyo umaze kugirirwa ibintu byivyo urumva batevye bose siwe wenyene bashindura nabo barabaviola muri iyo migambi muri iyo yo kubaviola niho habaye bijya umwumvise bavuze yuko yoba abari bamucungereye kugira bamucungereye muri kiriya gihe mwivyumvire muri iyi context ko arondera abasoresore bamucungera amaze kuhakwa kenshi cyane amaze gufungwa kangahe amaze kugirirwa bijya ko yorondera abasoresore bamufungisha aricyo bamuhoye murumva ko hari ikintu icyo kintu naba nakivuze nuko yari umukenyezi kuko bose barabikoze mwibuke ikindi kintu bamuhoye bavuga ngo yoba yarivye amafaranga ngo yoba yaragize iki
baramwagiriza ko
amafaranga bavuze ko yivye yayatwaye abantu bari kwarakeya bari kubarobaratanguza amasosiyasiyo nuko ubwo ibintu byose bibiri cyiswe kubamuhoye ko yoba yaricishije wa musore ko yoba yarafise utusore sore tumucungera nuko yoba yarivye amahera nivyo byamucafuje gusa mu buzima bwe bwose nikimenyamenya nuko abo ndana namavuze abo bashinga ntawe bashaka kumwekarata kumukura muri politiki kuko Winnie Mandela yari kuba president wa Afrika y'Epfo inyuma ya Mandela nta kibazo nubu yaguma yitoza agasubira n'uyu munsi yo kwitoza yari kwitoza bakamutora mugabo abo bari kumwe muri politiki aba bose baciye bemereja baciye baduza umutwe bamaze gukura Nelson Winnie Mandela mu nzira nibo bamugwanya kugira ngo aveho kandi nta kindi bamushoboza atari uko borondera ikintu
kimukarta
kimukura muri ANC kuko mwibuke baramukira ibintu ariko yagaruka kwitoza agatogwa Winnie Mandela kugatwe kiwe yari kuba perezida wa Afrika y'Epfo yadakugwa mu nzira nguko bakura mu nzira abarundi kazi biriho abakenyezi bose muri kwisi yose bafise umutwe ukomeye mu bintu bya politiki anawo muri mu Burusi abo batishwe iyumvire Benazir Bhutto Indira Gandhi abantu bose muji bari bakwisi umutwe ukomeye muri politiki uwo batishe baramucafuje ku mugore birakwiriye ko bavuga ko yivye niweze kwibaza ngo ko yivye biba muri Afrika y'Epfo usaba wibaza ku izina ryiwe ryononekaye kubera ngo yoba yarivye amafaranga bazi ko atari byo yagiye
birumvikana ko hari ibintu bamwegitse ko kugerageza kumucafuza uravuze ati abafunze umugabo wiwe ni nabo bashatse kumukumira no kumwegeze no kumwegeza yo kugira ngo inguvu yarafise ntizibandanye gukomera none mu mugambwe ANC yararimwo iyo myaka yose umugabo wiwe yarafunzwe ko bari bamushigikiye ni giki cyatumye we batamushira imbere ngo bamutere intege bamuje inyuma kumbure abe umukuru w'igihugu nkuko bagize umugabo wiwe nyuma y'imyaka 27 ni giki cyatumye wewe Winnie Mandela yarafise inguvu yarafise ubwenge yarafise atashowe gushigwa imbere n'umugambwe wiwe ngo ngashokwa kumbure n'umukuru w'igihugu
mubamucafuje mubamurekuye mubamutanze mubamubanze umugabo mugambwe wiwe bagwanira ubutegetsi barimo mbere ni nabo nyene babikoze kuko barabona ko ataho bamuca bashaka ubutegetsi batabanje gukuraho ubini badashobora kutwara nibo nyene abo bakorana nibo
bamucinyize
Jacob Zuma abo bose nakubwiye Oliver Tambo abantu bose abantu bakorana nibo bamutanze kugira ngo ababise uwo mukenyezi ababise kuko yarafise umutwe ukomeye cyane nshatse kuvuga un caractère fort kandi wibuke ko yari umu urumva bose baraba progressiste mugabo ya yari umu progressiste buku agoshe.
No kuvuga ko abo bantu rese bose muvuze nka Jacob Zuma yahavuye aba na president w'igihugu na ba Thabombe ki bose bahavuye baba mukuru
w'igihugu nta bindi habaye
none
ya leadership yabatwara ANC muri bo uyo mugore byari byakwiye gukura umugore muri politiki uvuze ko yivye uvuze ko akundana na naka ko afise umuhabara ibyo birakwiye muri si yose si muri Afrika y'epfo gusa kumwikura muri politiki
none murakeka yuko babikoze kubera ko yari umukenyezi canke kubera ko atarashoboye
wini madara yabishoboye cyane gose gutwara yarabishoboye cyane gose gutwara baramukuyemo kubera ari umukenyezi kandi babona ko iyo babuza byose kuko yarakaze ntiyari umuntu yoroshe boshobora kumanipira ntiyarafise umuntu ntiyari umuntu yoroshe sibigene no bivuga neza yarafise karakter duro yarafise no kuvuga yarabashya ku murongo nk'akarorero ndakubwire aho batsindiye bose barimukiye mu makartye aho abazungu bahora baba nk'uko no vuga i Burundi bakaca baje kubikirira bose. Wini Mandela niwe wenyene yasigaye Soweto kandi yarabagwanije
mu kigwati cy'abantu aho nikora cyitwa Soweto
aho mu mukatiya ntawe nikora yitwa Soweto niwe wenyene na kandi byetsura hari abandi kutazi bashoboye kuguma Soweto ariko arabuza ati nimubeke kugira iby'abandi bagize yaguma babwira ati nimureke kugira iby'abandi bagize n'ushobora guhindura sisteme ngo yihinduze ingame icyo kimwe kandi ibyo yavuga ubu biraboneka kuko murabe neza iragi rya Nelson Mandela abakurikiye bagiye bararihindura gatonya gato ku buryo ubunya urabona ko ibyo Nelson Mandela yiyumvira ibyo Winnie Mandela yiyumvira byagiye biragenda birapunguka uravye abatutwari mu nyuma ni ukuvuga baramukuye kuko yari umu radicaliste ari agoshe ni ukuvuga ari ruhande y'abanyagihugu aguma iruhande yabo akaguma ahangana nabo mu vyerekeye ingene nabo nyene bariko barahinduka nk'abazungu barakora ibyo abo bakuye bakora
ni ukuvuga ko Winnie Mandela tugerageje kumwumva neza wewe yabandanyije aba intahemuka ku vyiyumviro bari batanguje bagitangura uwo muhari wabo kugwanya intwaro za kiryanisha miryango Winnie Mandela yabandanyije aba intahemuka ivyiyumviro yabigumije uko vyatanguye abandanya aba mu bibwati vya bantaho nikora kugira ngo abandanye yumva ibibazo byabo abandanye yishura ibibazo byabo bivuye nuko yabana nabo none tugerageje kuje imbere gato aho umugabo wavuye mu munyororo w'imyaka 27 haciye imyaka 2 yonyene bahava baravana byavuye kuki Nelson Mandela yoba kumbure baramugiye mu matwi bamutesha urugo bamusambuza urugo kubera uko kuntu nyene umugore wiwe mutambukanye iwe yarafise ibyiyumviro birashe ni kuki nyuma y'imyaka 2 yonyene baciye bavana
bavanye ku bintu bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo mu Kenyazi no mu Shinahe wiwe habayemo ibintu bibiri icya mbere cyari uko yagumye kuri uwo murongo yari du ariko anfite ntibari basise karakter imwe ntibari basa ni nk'umugabo n'umugore mu bisanzwe niho bari bakimenyana kuko wibuke ko babanye imyaka 5 gusa bagaca agenda mu myaka 27 niho bari bakimenyana nk'abantu bakuje barahura bamaze imyaka wibuke wibaze umugore n'umugabo bahuye bamaze imyaka 27 basanga Winnie Mandela yarababaye yarashavuye yarakoze ibintu bijya bavuga byose yakoze yoba yarakoze nuko atabikoze ariko Nelson Mandela nkuko mu muzi ni umushinga ntahe gitonda atwarira ibintu hasi bukebuke umwe atwarira ibintu bavuga bimwe mugabo umwe abitwarira bukebuke ubundi nawe afise karakter ikomeye hanyuma habayemo n'ibindi numva bavuga ko byo bavyarimwo ibintu birimo nk'ubu uko yoba yashurashuye
Kabachu bazize genocide niduteze kuzacika intege oya oya tubabwira ko mwakoze ishyano
nyahe kuyigihugu mwicibiremwa imana iremeye ikunze
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Masamba n'abaririmbyi b'abanyarwanda nibo muri kumva ubu ngubu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri iyo ndirimbo Humura Rwanda y'abaririmbyi batandukanye b'abanyarwanda indirimbo y'ikintu amari kuguhumuriza abantu mukomere niyo rero dushorejeho iyi gahunda. Ndabashimiye cyane rwose, murakarama, mugira umugoroba mwiza kandi mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika.